Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbaye ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abayobozi b'amashyaka barasaba koroherezwa gukoresha amanama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze.
Uwo numwe mu bayoboye amashyaka atavuga rumwe na leta mu ntara ya Kirundo, avuga ko hakiri ibibazo mu gutegura amanama.
Je na je usha kugenda kugirisha inama kumutumba ntabwo uyu mukuru w'umutumba mugamba nabwiye mustane ngamusane ndaza yabwiye umukuru w'umutumba cyane yabwiye ashe kudo zone akabwiye umukuru w'umutumba wewe sinuba ko wewe urongo mu mugamba ukavuga ati genda kugisha inama hariya umukuru w'umutumba atabizi.
Uwo nawe ni Aletriberi Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, asubiza bimwe mu bibazo yabajijwe n'abayoboye amashyaka muri iyo ntara. Ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere ndetse n'ikiganiro muri Kirukuri turabibagezaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu avugwa kuri iyi saha, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho abayoboye amashyaka basaba leta koroherezwa igihe bashatse gutegura inama ku mitumba. Ibyo babivuze kuri uyu wa kane mu nama bagiranye na buramatari w'intara ya Kirundo. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze muri iyo ntara ya Kirundo.
Inama buramatari w'intara ya Kirundo yagiranye n'abarongoye imigambwe kuri uyu wa kane yarifise intumbero yo kwihweza uko umwaka warangiye muri rusangi na cyane cyane muri politiki. Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, arishimira ko umwaka w'2018 ugiye kurangira icuka ari cyiza muri politiki mu ntara arongoye. Arashimishwa ahanini nuko amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro yagenze.
Tugiye kubiraba ahanini twana ko kubijanye n'imigambwe yose yitwaye neza, amatora yagenze neza kuko nawe kabaye ku ntega. Si ukuvuga yuko mugambwe yucanye wagiye gutera uwundi mugambwe, tubona ko kuba ari akantu kuba karashitse aho abantu bishika, abantu bagashuhwa, amaraso agashuhwa bivanyemo n'imamamo n'imyaka cyane bivanye n'umutwe wabo, ugasanga harabuze kwihangana, ugasanga hageze aho abantu bashobora kugwana. Ariko muri make mu ntara yose zaba zagenze neza tuyavye kungene mu myaka amatora yahora agenda.
Ikindi uwo mutware avuga ko cagenze neza ni gusaba inama ku banyamigambwe. Avuga ko abasavye inama bose bazikoze mwituze, aba baserukira imigambwe bavuga ko hakiri agahaze mu byo gusaba no kwemererwa inama.
Iyo dushatse kugirisha amanama turasaba uruhusha, ugasanga aho tugiye turahagiriye ikibazo aho twasabiye uruhusha, bigaca bisaba aho inama iza kubera tuza gusaba uruhusha naho kwabo bantu tuhasanze. Kandi twamaze guhabwa uruhusha tukabona yuko umengo turiko turaburabuzwa.
Hejuru bikagenda neza ariko umugabo ku mutumba ugasanga hariho agahaze. Ncanjira ko mbaza yuko iyo bamenyeshe inzego zo hejuru ko ofisi inama runaka ku mutumba runaka ko n'umukuru w'umutumba nawe nyine umenyesha ukamuha icyanditse, kuko hari gusanga ku mutumba bitashe bigena neza.
Buramatari w'intara ya Kirundo arabagira inama yuko vyokogwa kugira bigende neza.
Je na je usha kugenda kugisha inama ku mutumba ntabwo uyu mukuru w'umutumba petete mwanya asinda mu gandire bitema mugamba nabwiye mustane ngamusane ndaza yabwiye umukuru w'umutumba cyane yabwiye ashe kudo zone akabwiye umukuru w'umutumba wewe sinuba ko wewe urongo mu mugambo ukavuga ati genda kugisha inama hariya umukuru mutuma atabizi gusozwe umwe ko ayimunyeshije yakwanyi naco bituma ari byiza byo kwandika yibanditse ukamenyesha naye tubona uyu muntu yaduhaye kopi we mukuru mutuma wabanse ko abanyamugambo bagira inama kandi tangwane zabo kuko ntangwane bya abanyamigambo muteje ngaha mu ntara.
Uyu munyapolitike hari kindi asaba ko cokosorwa ku rubuga rwa politike mu ntara ya Kirundo.
Hari nk'igihe kigeze kuba cyarabaye mu uyu mukino duhejeje, ugasanga umukuru w'umugambwe atanguye kuza aratororerwa imitaya agasakisaki itabaho. Sinzi ko ngaho mutodoha umuco ko mu byo kuburagizanya bitarimo. Hanyuma musanzwe muzi yuko bavuga ati iyo umwungera kubiswe intama ziri zicaziruka hamwe haduhereye umuco nakone nibaza ko batokitwaza kugira ngo baburagize imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo bikorwa bibandanye
mutabaza ati ubutungane ntiburuhuka kandi ntibitoranya ico umuntu ari
igihe cyacyo cyose ubutungane bukora igihe cyacyo cyose bataravye amatora murazi yuko hazabwo ufata mu gihe ndumukuru w'umugambwe ngo procure cyane ngo peje naho yiri kosa ngo ntuma ko ngo cyabanyikeze oya aragutubakoye naho uri umukuru w'umugambwe gute naho ba urinde ahubwo we irinde kugwa muri aya makosa atuma bagutumako wirinde ushaka gushamirana gute abajama dakenewe cyane mabi n'ibindi n'ibindi kandi ho ubutungane buzoguma bukora
abari mu migambwe yose basabwa gushigikira imigambi ya leta yose iriko irakogwa bakitabira n'imyerekano yo kwiyamiriza abo leta ifata nk'abagomba gutoba igihugu igihe ibahamagaye buramatari w'intera ya Kirundo akavuga ko mwe niyo myerekano itaraba abari mu migambwe iri ku butegetsi gusa akamenyesha ko iraba abarundi bose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwafashe umwanzuro wo gufunga by'agateganyo iminsi 30 umunyamakuru Focus Ndayizeye na bagenzi be 12 mumbabarire ni Focus Ndayizera arashinjwa gukorana n'amashyaka arwanya leta y'u Rwanda akorera hanze y'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Asumta Kabore
Mu gihe cya saa 8 n'igice nibwo umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa 12 bari bageze mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abacamanza bavuze ko bahisemo gutira icyumba mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko aho bakorera mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ari hato hatari gukwirwa abantu benshi bari baje kumva isomwa ry'urubanza umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be binjiye mu cyumba cy'urukiko bambaye imyenda yabo isanzwe bose bambaye kambambiri mu cyumba cy'urukiko harimo abo mu miryango y'abaregwa rw'umunyamakuru wahoze akorera radio BBC y'Abongereza mu cyumba cy'urukiko hari haje nyina umubyara bashikibe ndetse n'umugore we mu baregwa bose hari abavandimwe babo baje kumva imyanzuro y'urukiko dore ko urubanza rwabereye mu muhezo nubwo uru rubanza rwaburanishijwe mu muhezo itangazamakuru ndetse nabo mu muryango babujijwe kwinjira mu isomwa nibwo bwa mbere humvikanye mu buryo burambuye icyo umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be bakurikiranywe umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yagiye agirana ibiganiro kuri telefone n'umunyamakuru Cassien Ntamuhanga uherutse gutoroka gereza ya Mpanga urukiko rukaba rwavuze ko ubu aherereye mu gihugu cya Mozambique umucamanza yavuze ko Ntamuhanga Cassien yagiye agirana ibiganiro na Ndayizera ndetse n'iri tsinda rinini ryashyizweho rigamije gukora ibikorwa by'iterabwoba umucamanza yavuze ko Ntamuhanga yasabye Focus Ndayizera ko yashaka abantu bakora ibisasu bizaterwa ahantu hanyuranye harimo ibikorwa remezo kwikubitira ibyo bisasu byari guterwa ku bigega bya esansi ku byuma by'amashanyarazi byari guterwa Nyabugogo ndetse no ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara umucamanza yavuze ko abaregwa bose babajijwe bemera icyaha ndetse bavuga ko bari kumara gutera ibyo bisasu bagahita bahungira mu gihugu cya Uganda umucamanza yavuze ko muri iri tsinda harimo n'abashakaga kujya mu gihugu cya Uganda kwinjira mu gisirikare cya Ntamuhanga kirwanya leta y'u Rwanda umucamanza yavuze ko abaregwa bari bemerewe na Ntamuhanga kasi ya amadolari 2500 ariko bafashwe maze kuboherereza 570 yo kuba batangiye urukiko rwavuze ko abaregwa bose bemeye icyaha kandi bakagisabira imbabazi ndetse bagasaba ko bafungurwa bagakomeza gukurikiranwa bari hanze umucamanza yavuze ko abaregwa bose hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha kuri Focus Ndayizera umucamanza yavuze ko yemerera icyaha ko yavuganye na Cassien Ntamuhanga inshuro eshatu kandi ko ariwe wakiriye izi ntambi bagombaga guturitsa aho bari bagiye bahitamo hirya no hino mu gihugu umucamanza yavuze ko Focus Ndayizera yafatanywe izo ntambi azishyiriye mugenzi we bari kumwe muri uwo mugambi witwa Karangwa umucamanza yanavuze ko hari ibiganiro Focus Ndayizera yagiranye na Ntamuhanga kuri WhatsApp Nubwo umucamanza yavuze ko mwiburanishwa ryabereye mu muhezo Focus yemeye byose aregwa avuga ko yasabye imbabazi inzego zose z'ubuyobozi ko yari yashowe mu bikorwa by'ubugome byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda umucamanza akavuga ko nubwo yasabye imbabazi ariko akurikiranyweho ibyaha by'ubugome Ndayizera kimwe na bagenzi be basaba ko barekurwa bagakurikirana bari hanze kuko bataruhije urukiko bemeye ibyaha mbere banavugaga ko baramuse bari hanze bafashe ubutabera gukomeza gushakisha n'abandi bakiri hanze bagafatwa nubwo bare gukora 13 umucamanza yavuze ko kuko bemeye ibyaha mwiburanishwa ryabereye mu muhezo ndetse bagagisabira n'imbabazi umucamanza yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome ko baramutse barekuwe bashobora gukomeza umugambi wabo mubisha umucamanza yanzuye ko abaregwa bose baguma muri gereza iminsi 30. Abaregwa babwiye ko bafite iminsi 5 yo kujurira nubwo nta numwe wigeze avuga ko azajurira. Umunyamakuru Focus Ndayizera nabo bareganwa bose bavuka mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, bivugwa ko bose ko ari 13 basanzwe baziranye na Cassien Ntamuhanga, bamwe biganye mu mashuri abanza abandi bakaba bari baturanye ku musozi. Muvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Mbabazi Modeste yari yavuze ko ibi byaha Ndayizera akurikiranyweho by'iterabwoba biramutse bimuhamye yahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 15 na 20. Asumiye Ijwi rya Amerika i Kigali.
Yavuye bigenda gute?
Amasaha make imbere yuko Alice na Mwampi bagira isanganya bavuye ibuvunyi.
Ari, none yo sake yagutayizana ngo ndayiteke.
Papi, indayitwara mu ntoki.
Nyamba wibaje ko tugenda ni modoka. Nzo ndaguhetse kuri moto. Uronye ninge nufata na sakameya.
Ndiyaranja, cyakatomeya.
Dada na masakameya anyugabasha. None
mwe bitavyo mwomenya ni byacu.
Oya navyo twomenya nyene.
Tekera niko gari ho sha twigende. Ko nuna kugiki?
Turagenda ntugiye kibanza. Uri kumwe na mwa.
Yo, ehe no kuri kwimana sezerageze
tarabwo. Bare ruratangu. Tekana. None gahise. Cene ubizi ngene ntwara moto.
Agamama.
Banyita pilote international.
International.
Wewe gusubonye nakije moto je mwa. Duhagurutse tuzoba dushitsi rusangi.
Nawe moto yahura yishi. Agamama. Agwa ngirasi moto ni ndege.
Isha ni ndege gira hasi. Tuye mirasha.
Ekerik.
Ahubwo.
Sa?
Naho tugomba dutaha. Je numva umengo.
Nibiki kamwa.
Numvumengo sinotana suye kugerageza nkuvugana n'urya musatsa wazibera.
None gashaka mwampi. Ntabonye ko nubwambere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye uko byahavuye bihera ukuntu.
Irasubiye nkamuhenda henda polepole kirayo bimbwira. Nirwa burya abantu yo bayatse bakavugana ubukeweke cyariki yogira icambwiye.
Sha.
Eh?
Antuka jewe.
Irega yise urya musatsa wazibera niwe wenyine asigaye mu muryango. Ngiye atabimbwiye. Ntawundi nzoro nkambwira ukuri.
Erega ndavyumva mwami. Kandi ndagutahura. Gusa nyene urumva.
Hanyuma kandi nk'ubu bishitse nawe agapfata abimbwiye bizoba bihetse. Ntakuri nzopame.
Sha mwami. Ndavyumva kutorohewe. Siruta ko waramaze kwizera cyane kujya musaza wazibera azoguha umuco. Ngo nyene warabonye ko ari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze.
None gasharise mpebe nagerageje. Ubu rero byose mpebe.
Oya suguhe bashamba. Suguhe none gashamwampi kubakubwiye kujya musaza wazibera mu mutwe bitameze neza. Kubera ingorane yaciyemo mu ntambara. Yugirisha kugiye hoho womenya gute ko ari ukuri.
Mugaho nipfyo.
None waho nyene ntibyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe. Deka tugende tubandanye ducukura muri zijya dosiye twakuye muri ta civil peut-être hari naho nawe wokura mu muco
urira moto twigire sha zaje ndavyishinze no hava sanga no gutubura naturubuye
yo mami tatirindire mami ndira mami telefone yanjye mwami
telefone yawe yakiki
nibigiye kuri ta civil
oh ya
telefone yanjye verifye kugara mwami
verifye neza sha
ufise
uwo baba yibagire kuri ta civile gute kandi neje umujuru twariko turarabaza dosiye twafoto babaho muri sakame babaho muri sakame harije usanga ari
mana ndagusaje simbe nayisiteyo wae ndito
eh
poche tenda
sha hari uwe uwo ni wagira mariage zwa burondera n'umugabo muryamanye ndakurahi nandi uko ko arifise nga epona byawe
ndamara gusatugende.
Hemwe
icyo cyumviro gishikirijwe mu mucumba gute emwe kubganja numba mengo karibu muhe erego sande tukira dutangure
muraridana ugatangura inama ntari
harabanyabugo bari bacikirije cyumviro cuko uyu munsi twobanza tukareka gatonya tujya muri mawaranduwe kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe nabandi twaciyemwe none ubyumva gutega muhe icyo cyumviro uragishigikiye
nakira ngo nibindi kirumbire urabitereza ko giye no kwigera mpuzi byumviro n'abanyabugo cyane mugabo ntacho ndapa kumviriza
erega nubundi muhehe ntidutegereza guhuza ibyumviro twese igikuru nuko umwe wese yo kubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyabo
ntacho muhehe ndumva ndumva kuratera intambwe reka rero tubane tuganira yego ijambo ni ryo wese iba fise icyo yifuza gushikiriza abandi yego nora ndabona ko yahagurutse nora fata ijambo
asante jambo tena
mahoro
tota njewe numvise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famiye
yego
ngorane nyabaki
duhane jambo
ndio wenyewe wajui jewe ndifuvye sifise papa
kwabuni na papa wa ofisi
kafungiri kuchuchana
wapi yarafuye kera sasa papa yari murovye kabambe kabisa ye mwenyewe ndio alikuwa na bato a moteur hapa musure Jean Zima.
Ukishime pkiwe, ukukuru kishiba fundi.
Sasa niwe yatanga imboga irusangi na mugereko.
Ukishime pkiwe.
Alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa.
Tukiki njilize, kakanda mungu, njambe.
Unisikilize. Sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumusikia wivu.
Jamani.
Batangura
kumusikia inzigo. Umfisa kafundi.
Ngoya batuwa Yesu.
Mfarero pkabu peshi pkabanya mkocha.
Na waza ndelea. Sasa umusumwe alingia mumai. Agarudi maiti.
Tuwe mungu wacho.
Abasuma bavuye hakuja rusangi baje kumwiba ugwato. Bacha bamusa mu mazi akakufa.
Bwabundi nuko byake.
Papa akisha kufa jewe na mama nabo tuvukana. Turiishi mubaya sana. Baratirukanye mu nzu twari dupanze kubera na mara yo kuriha ration hakuna badogo yangu baraye bayishure sasa paka leo tuko tu hapa nitigeze tumenya ukuri atukujua ta verite ata moya twarindiriye ubutungane nitwabubonye
no twari tuzi ko washikiwe n'ingorane nk'izo kubaranya abanyarusanga iwacu
siti ya funderi nao papa abamwishe bavuye iwanyu sindabagiriza mwebwe apana vraiment si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe alakini siye tu tunataka ukweli tumanya ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo
mbebash baba hungu bari mwe ya position mkabu menga jiro vyosa kakacha anyeni
Hagrah,
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 ndumbura cyugaye nka peto kabisa
api wapi naroroshye muwe
urabona izombo kuri kurapfisha gusa va muri bajya bageseru zituguhe mikarashe udufashe kugwanya rugamba ngo kwiganzura
reka 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 jaruka
sha
mugabo namwe mwari ipanze
sha ubone byoroshye muwe reka ibugaho twahora kubara twirutse ko duca turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa buvunyi na rusangi
murarabe neza abagabo murabona ko atari kure y'ibarabara rigibupfu
ubivuze nk'ubizi nubone turacyari ko turabe nyine tuyestara neza erega nta gahe ngo baduhashe abaguma batwiruka
nihataye
natwe nta n'ibikoresho bikwiye dufise kuva mutama gitahunze sha ibintu biracumbagira sino kubesha
urazi ko ariwe yahora duha uburyo none nagira muho mutama araje araza kubaraba abagabo
wapi yabanje kwita mufura wangu none weho guti
cyanda kubyiri
irusangi mwandaye wopya
reka 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 muhungu reka nubugesera mutama twarabandanje dukorana je arampamije ku telefone
wewe bandanye wopera kujya nyine
mugabo muhunza iraho ndi igira intwara gatwe mwishwanje mutama nawe yari ikinjurie
nze wa muhungu nani none ushaka yerekane bamurume
ndabyumva mugabo jewe natanguye kubona ko ibintu bya mugabo ari kare aratujanamwe ari danje mwishwanje
danje gute
danje
danje gute
none ga muhungu nka jewe ko bigira bintu yakurukana igipolisi je nzogihungira hehe
wakinjuru tufata umuheto
mama
ungumye hari barakuruma nakazi kawe
sha ishamba nararikiye mu arizi nishwa
zobambi haya kwitogo bazopfuma
batindaho
ndakubira aha twebwe rero ko turi ngaha imbehe irarutaragaza nta matongo twari dufise cyangwa ubaza ko tutatwifuza kuba mudacu ariko ntacyoshye ndakubira turate ko turi kumwe n'umugabo mutama wacu giti ni ntare azohadukura vuba cyane turataha kandi tuzotaha n'insinzi ntekeza kukubwira
ahubwo jewe mbona umenga iby'urya mugabo twari dukwiye kubyitondera bukebuke tukaraba neza wa muhungu jewe ndabona ko turavye nabi tuzohava dusanga ariko araduhenda ngo tuho turagwanira umuryango w'abarengero kumbe nawe ariko yironderera inyungu ziwe twari dukwiye kuraba tukamuva inyuma ataraduta mu rudubi
tumuva
inyuma nyine tumuva inyuma
ale patyo muhimbiri
nakutse numva muhira ndakurahiye nibindi mugabo siwe wenyine none gafunde wewe ntavyo ziko twakuze batubwira ko ahubwo ari abanyabugo bahora baza gutera ku mwihi wacu rusange ngo bakiba ubwato bakagenda bishe n'abantu nandi nibyo nahora numva none bijya nura yapfutse wumva vyoba vyugute ari hamwe byoba ari byo hoho funde byose byoca bicangana hewe mbega mukama w'ikigo twoca dufata iki tukare kiki ka mukama wacu we ubwo jewe byangaru yakengewa muhungu gute
tuzohaba dusanga w'abatama bacu baradubeshe
mbega gute neza na neza tuzosanga kaiza kibyabaye mu karere hagati y'abanyarusangi abanyabugo n'abanyamugereko batigeze bakatubwira uko kari
yego hewe ko baratubeshe rero
birashoboka ko batubeshe aho kutubwira neza uko ibintu byagenze ngo tumenye ukuri bagumye gusa batuganiza mu kwako batumbisha ko ingorane zose zabaye mu karere ngo zatewe n'abanyabugo
yego
kano kamba bache sina nenze ko nawe yahuye n'ingorane nkaze
cyane
mana ya kabundi nawe nyene yaratunuye ku mutima
rero nawe tutangura bya bintu by'ibyo byawe
fundi kamba ba
yatunuye kuko bandi batunuye kugira ngo niwe abanye wenyine senda gusabye twebwe twarababaye abanyabugo twebwe nta kibi badukoreye
nicyo gituma rero
bijya ntura
ntitusabikanirije byari bike kutubera icikwa ngo tugatahura ko bwa bundi amabi yabaye mu karere yadukoze ku twese abanyabugo n'abanyarusange kandi amabi yose uko yagiye arakurikirana tubiravye neza twosanga twese tubifisemo uruhara
babikunda bagisanganye ikomeye agisanganya na mwami
Barakoze bagenzi bacu bo muri La Benevolencia batugejejeho inkinamico muri kirukuri kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye kwa mwaduteza amatwi dushimire ingenieur badufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Almas Karara wegeranije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeza mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika